kurindira dijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Radio Ijwi rya America ni ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Amakuru n'ibiganiro kandi mu bisange no kuri wa3@ radio yacu voa@.com. Banje kubifuriza uwa gatandatu muhire. Turahera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara, nyuma yacyo turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya America. Ejo bundi kuwa kane, inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yarateranye ku cyicaro gikuru cyayo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yiga ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba na minisitiri w'intebe wungirije wa Congo, Christophe Lutundula, yongeye kuyiregamo u Rwanda ko rufatanya n'inyeshyamba za M23. Temistocle Mutijima yaduteguriye inkuru irambuye.
Hari mu nama yihariye yabaye kuri wa kane ahasuzumwa guko ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyifashe. Madamu Bintou Keita, intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo, akanaba umukuru w'ingabo ziri mu butumwa bwa Loni muri iki gihugu MONUSCO, yabwiye abari muri iyi nama ko ibibazo by'umutekano muke bikomeje kwiyongera. Madamu Keita yavuze ko intambara ya mama 23 ikomeje guteza ukwiheba n'uburakari mu baturage, kimwe no guteza umwuka wo guhangana hagati y'u Rwanda na Kongo. Iyi ntumwa ya Loni kandi yashinje mama 23 gutambamira ubutumwa bw'abakozi ba Loni irumangabo.
M23 iracyagenzura ahantu h'ingenzi cyane mu itumanaho muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo, ndetse yongeye kwisubiza uduce yari yavuyemo kandi ntishyira mu bikorwa ingingo n'imwe uzemeranijweho mu nzira y'amahoro ya Rwanda. M23 by'umwihariko yatambamiye ingendo z'abakozi ba MONUSCO irumangabo ho muri Rucuru zari zigamije gutegura ikigo kizakira abarwanyi bayo.
Iyi ntumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru wa Loni yongeye guhamagarira mama 23 kuva mu duce yigaruriye no gushyira intwaro hasi, inasaba bashyize umukono ku nteguro y'inzira y'amahoro ya Rwanda kubahiriza byuzuye ibikubiyemo. Ku ruhande rwa Congo, Bwana Christophe Lutundula, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yabwiye intumwa z'ibihugu byari muri iyi nama ko u Rwanda rubinyujije mu gufasha mama 23 ari rwo ntandaro y'ukudakemuka kw'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo.
Le Rwanda renforce ses troupes.
Muri iyi minsi u Rwanda rurimo kongera ingabo zarwo muri Kivu ya Ruguru, ndetse ndabamenyesha ko nta masaha abiri arashira mugenzi wanjye minisitiri w'intebe wungirije akanaba minisitiri w'ingabo anyoherereje ubutumwa umbwira ko ejo mu gitondo kajugujugu y'ingabo z'u Rwanda yavuye Rumangabo. Rumangabo ni muri Congo, bisobanuye ko inzira yo gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo no mu karere k'ibiyaga bigari kiri mu gihirahiro kandi yatambamiwe burundu bikozwe n'u Rwanda na mama 23.
Icyakora ambasaderi Gatete Claveri uhagarariye u Rwanda muri Loni nawe wahawe ijambo muri iyi nama ibyo yabyamaganiye kure. Uyu mudiplomate w'u Rwanda ahubwo yashinje Congo gukingira ikibaba no gufasha inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda.
Birakwiye ko Congo ikoresha uyu mwanya watanzwe n'agahenge ndetse no gusubira inyuma kwa mama 23 igakemura impamvu muzi z'amakimbirane kuruta kubihungira kukwitwaza u Rwanda mu gihe ukunanirwa gukemura ibibazo byayo imbere mu gihugu bikomeje kwigaragaza. Madamu Presidente, u Rwanda rukomeje guhangayikishwa cyane n'imikoranire no guha intwaro umutwe wakoze genocide wa FDLR ndetse n'indi mitwe y'inyeshyamba y'imbere mu gihugu bikorwa na leta ya Kinshasa.
Mu gihe ibihugu byombi u Rwanda na Congo bikomeza guterana amagambo, ubuyobozi bw'ingabo za Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo buvuga ko intambara ya mama 23 imaze kuvana mu byabo barenga 600,000 kandi garuka ry'umutekano muri aka karere rikiri kure. Muri iyi nama hanaganiriwe ku cyifuzo cya leta ya Congo cyo kwihutisha ivanwa ry'ingabo za Loni muri icyo gihugu bitarenze uyu mwaka. Nyamara bimwe mu bihugu byagaragaje impungenge kwitahukanwa bwangu ry'izi ngabo rishobora guteza ukwiyongera kw'ibikorwa by'urugomo byibasira abasivili bikorwa n'imitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Congo.
Ijwi rya Amerika dukomeza amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ejo ku wa gatanu abacuruzi b'Abarundi bangiwe kwinjiza ibicuruzwa byabo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vedaste Ngabo uri Uvira aratubwira intandaro yabyo.
Ibi byakozwe n'amashyirahamwe ategamiye kuri leta mu rwego rwo kwimura ku nzego z'umutekano z'u Burundi. Bashinja guhotera abacuruzi b'Abanyekongo iyo bagiye mu bicuruzwa byabo mu Burundi. Abagize rimwe mu ishyirahamwe rya Societe Civile muri Uvira kuri uyu wa gatanu biwe mu muhanda wa Kavimvira mu birometero bitatu n'umupaka w'u Burundi mu rwego rwo gukumira ko abacuruzi b'Abarundi baza gucururiza mu mujyi wa Uvira ku mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi. Urujya n'uruza rw'abantu rwari rwagabanutse. Abasirikare n'abapolisi bari benshi mu rwego rwo guhagarika iyo myigaragambyo. Gusa mu muhanda uva Kavimvira ujya mu mujyi wa Uvira, bamwe mu bagize Societe Civile bagendaga bagarika imodokari bareba niba nta Barundi barimo ngo babasubize iwabo n'ibicuruzwa byabo. Mafikiri Mashimango Marte uyobora imwe muri iyo miryango muri Uvira avuga yuko bangiye Abarundi kuza gucururiza ibicuruzwa byabo muri Uvira nyuma y'ibirego by'abaturage bari bamaze iminsi bakira ko bahohoterwa n'abashinzwe umutekano bakorera mu muhanda wa Gatumba Bujumbura.
Kila Burundi wote mwenyeko navuka Burkongo kukuya huku mwenyeko na mizigo
buri Murundi wese uri kwambuka azana muri Kongo tukumusubizayo ufite imizigo turi kumyaka kugira ngo tubere ikigo byaturakaje kuko bafasha abagenzi n'abacuruzi b'abakongomani n'imbwa bageze mu Burundi. Bamwe mu bacuruzi ndetse n'abagenzi b'abakongomani banyura mu muhanda wa Gatumba Bujumbura bari muri iyi myigaragambyo bemeza yuko bagenda bambugwa n'abashinzwe umutekano bimwe mu bicuruzwa byabo baba bafite.
Twebwe turatugogwa ejuru ya kumipaka turabandaza bato bato kumupaka ariko tukavuga tugura kandi muri Kongo tugere mu Burundi tukaronka ngorane bakatunyaga bakabijyana satuko turasaba natwe abakuru batufashe. Turagogo abana tufite abana abagabo ndakazi bafite
barambure mbuzi yose ntwambara imbuzi aya kama ndiaya mbuzi shasha ntwambara imbuzi shasha utwaye kiro kisukari kyo kunywa baraki twara utwaye amavuta yo kuteka baraya twara kiro kimwe kinyama baraki twara nituzi tugire gute.
Aha ku mpaka wakavimvira hari bamwe mu bacuruzi bake b'Abarundi twasanze bemeza yuko hari bagenzi babo bari bazanye ibicuruzwa muri Kongo abari mu myigaragambyo babasubirije mu nzira.
Abantu bari bazanye niwe n'amavoka n'itomati hari ya rukuru na wari yazanye intuze abiharake byose baciye babitora barabishyira ahantu bimwe amashe bayafata igipanga bakaza bayatemagurira ahantu mu gishanga nk'aho abajya bamere bino baca bambara amashashe mu mutwe baca babijyamo bakabihonyoreramo zose bakabyicira hasi
ngo kubera iki
ngo nta murundi ngo yadugiye kudandariza kuko ngo n'ubuzana ngo ibiro bibiri by'isukari ngo abikuye n'abijyanye mu Burundi umupolisi bita Jerove ngo aca bibaka.
Kubera uku kwangira aba Barundi kwambutsa ibicuruzwa muri Kongo byakozwe byatumye zimwe mu mboga amazi imikate ndetse n'ibitoki bitagaragara ku bwinshi ku mupaka.
Bazana ibitoki, bazana ibiharage, bazana bazana imihwi, bazana ibitunguru, ibintu nyine by'injya nyine byose umwe wese yarangura icyo yiyumvamo nta n'umwe yinjiye.
Bamwe mu bayobozi bo muri Kongo bakorera ku mpaka wa Kavimvira bavuga yuko iki kibazo cy'aba bakongomani bahohoterwa mu muhanda wa Gatumba Bujumbura cyaboneye umuti ku ruhande rw'u Burundi kuko bavanye mu muhanda bamwe mu bapolisi baregwaga guhohotera abaturage. Imibare itangwa na bamwe mu bakorera ku mpaka wa Kavimvira yerekana yuko ku munsi yanyura abantu barenga 2500 Abarundi bashora ibishyimbo, inzoga, inyama, imbuto, amakara muri Kongo. Abakongomani nabo bagashora mu Burundi isukari, amavuta n'ibitenge. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'amakuru yo mu biyaga bigari n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara tuhere mu Burundi aho alegio mibunyoni wahoze ari ministri w'intebe ubu ufungiye muri gereza ya Gitega ejo yasabye ubutabera kumurekura by'agateganyo agatanga ingwate. Urubanza rwabereye muri gereza ya Gitega aho afungiye Eloge Willy Kaneza.
Urubanza rwatangwe kumvirizwa nk'igihe cy'isaha 5 z'agatondo rurangira isaha indwi zirenga. Yunganiwe n'umushingwamanza wiwe Bunyoni yavuze ko imibereho afunzwemo ari mibi cyane mu ibohero rikurya Gitega ahari kuva mu kwezi kw'indwi. Icyumba afungiwemo kiriko inzugi zitatu zamaze kingufuri. Imfunguruzo zimwe zirikwa n'umukuru w'ibohero izindi zikaba zifiswe n'umukuru wa komisariya y'igipolisi Gitega. Haramutse yabaye ikintu kibi sinoshobora gusohoka aho hantu. Niko arengiyome Bunyoni yasiguriye abacamanza yifuje ko rekurwa gategenyo bamenyesha ko amagara yiwa mukitse etakambira urukiko wagira ati ngwaye diabetes igeze ku gipimo cha kabiri imiti n'ubuvuzi ndonka mu ibohero ntibishobora kumfasha kugira amagara yanje yoroherwe. Ubutungane bwarafasha ubutunzi bwanje butari buke bugizwe n'amazu n'inyubakwa hamwe n'imiliyoni amajana atatu. Ivyo turiteguye kubitanga ngwati kugira nde kugwiza gategenyo. Ubuserukira leta mu rugo rubanza yasavye ko wahoza mushikanganje wa mbere yobandanya afunzwe kubwineza abanyagihugu muri rusangi. Kubyeke ingwara yagize ati arakomeza ahabwa imiti yanavurirwa mu ibohero nk'abandi banyororo bose. Urubanza ntirwaburanishijwe mu ido n'ido. Abandi bantu batandatu barimo Colonel wo mu gipolisi Desire Uwamahoro yahoze ari umukuru w'igipolisi kigeze kurwanya imigomoko, Samuel Destine Bafumukeko yahoze ari mu bakozi bakuru bigendereza na Komine Niyonsaba yarajejwe kubakishiriza Rengiyome Bunyoni nabo nyene barerwa muri urwo rubanza barengutse. Basabye nabo nyene kurekurwa iby'agateganyo. Bafumukeko yasiguye ko yabazwe umugongo ngo kandi kuba mu ibohero bimusonga ariko waserukiye leta ntibyamukuye kwizina. Kubijanye na Desire Uwamahoro waserukiye leta yagize ati uwo ni ntwazangabo yataye umurongo kandi ashobora gukora amahano umwanya uwo ari wo wose utoroka aramutse ahawe amahirwe yo gutezurirwa. Uwamahoro na Bafumukeko co kimwe na Bwana Bunyoni muri kahise bariketswe ko ivyaha birimwo guhohotera abatavuganywe n'ubutegetsi no kubica cane cane nyuma no myerekano yo mu 2015 yo kuyamiriza ikindi kiringo ca nyakwigendera Pierre Nkurunziza cateye imari n'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo uwo mwaka nyene. Haraheze amezi atanu ishirahamwe Human Rights Watch rihanye agateka kakiremwa muntu rifite icyicaro muri Amerika risabye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga. Clementine de Montoye umushakashatsi waryo ku mugabane wa Afrika yavyiganiye ibiro vy'irya Amerika Nairobi muri Kenya by'umwihariko.
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
Dusaba ko haja indorerezi igenga kandi umushinga nkaye Bunyoni akubahirizwa hisundwa amategeko y'ubutungane na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana n'umuryango wiwe. Kubyerekeye indorerezi dokorwa mu buryo bwinshi abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza canke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi bagateka kazi na muntu co kimwe n'abaserukira igisata c'agateka kazi na muntu muri Afrika.
Nkuko bamwe mu bari ku ibohero rya Gitega bavyiganije urya Amerika umutekano wari wongerejwe ahabereye intahe y'icese y'urubanza rwa Bunyoni ku ncuro ya mbere. Abanyagihugu itsinze bari baje kumviriza urwo rubanza gusa nta muntu n'umwe yari yemerewe kwinjira na telefone kandi umuntu wese imbere yo kwinjira yabanza gusakwa n'abapolisi. Niko abavyiboneye babwijwe rya Amerika. Ku ibohero rya Gitega kuri uyu wa kane nta bantu bari bemerewe kuza kuraba babo bahafungiwe canke kubagemurira. Amabarabara yose agana canke yegereye iryo bohero yugabo n'igipolisi nta ruja ruruza rw'imiduga amapikipiki n'amakinga rwari rwemerewe. Nk'uko abanyagihugu babibonye babitubwiye, Bunyoni yagaragaye nk'incabwenge ku batari bamuzi kuko yiburaniye birakomera. Ubona ko avuga n'ubwenge n'ubwitonzi kandi atabwoba. Gusa byasa nk'igitangaza kumubona imbere y'abacamanza yewe karakatabonetse. Uwavuze ko isi idasakaye ntiyabeshe pe. Ivy'uko atorohewe byo biranaboneka kuko n'igipara yahora yimosha ntigikwiye. Ni kumwe mu bari mu cumba yaburanishijwemwo yabwijwe irya Amerika. Na itangazamakuru ryo hagati mu gihugu ritari ryabujijwe kuja gukurikirana urwo rubanza. Amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru vyandika ku mbuga ngurukanabumenyi nta bakozi vyarungitse ku ibohero rikuru rya Gitega. Arengiyome Bunyoni yarungitswe muri iryo bohero ryo ku murwa mukuru wa politike yavuye mu ryangozi mu buraruko aho yarafungiwe kuva kwa munani mu kwa gatanu 2023. Akurikiranywe ku vyaha birimwo guhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ugutunganya urwanisho badafitiye uruhusha no gutuka umukuru w'igihugu nk'uko parake nkuru ya Repubulika yabitangaje. Hisunzwe itabu mpana vyaha c'u Burundi aramutse yagiriwe na bino vyaha ashobora gufungwa imyaka igera kuri 30. Sentare nayo inyuzwa imuburanisha kubera afise ubudahangarwa. Yavuze ko isango ry'urundi rubanza rizotangazwa mu isi iza ariko nta musikanuni yamenyesheje. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Muburundi aho kandi abaturage barenga 2000 bafite amasambu muri site ya Nyenga harimo gutunganywa amazu meza muri zone Kanyosha komine Muha mu mujyi wa Bujumbura barasaba gusuzwa ibibanza byabo kugira ngo bahakorere imishinga ya kijyambere. Thierry Ndayishimiye.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bafite amatongo muri iyo site ya Nyenga mu Kanyosha. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijuru rya Amerika bashikiriza ko uwo mugambi watanguye kuva mu mwaka wa 2008 kandi n'ubu tarahera ngo bashikirizwe utwabo bakabona ko ari igihombo kuri bo. Ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri ico gice ca Nkenga rirerekana icatumye hadindira umugambi wo gutunganya uburaro bwiza. Uwurongoye iryo shirahamwe ry'abanyagihugu bafise amatongo muri Nkenga, Saidi Juma, avuga ko gushika ubu ingorane ihari ari uko umuyobozi w'ikigo kijejwe gutunganya ibisagara n'uburaro bwiza Oboha atarigera abaho umubonano.
Umwanya ntiwubahirije kuko ibikorwa zateza gukorwa amezi atandatu gusa. Kandi koko bya mbere kandi koko bya kabiri byose byatezwe ko bameza tanga aho rero nabo bagabwiye ko kuko bise mushasha hari ubashitse nabo nyine byaci cyaracara aho kuko naratwakira bamusaba umubonano kenshi muri minsi rero saha ne cyaca no rwandi ko turabigikese bisabiyo na bwabo n'ubu ntaranyinyo ibintu bigenda bidindiza umugambi wacu.
Naho warongoye iryo shirahamwe avuga ibyo bene amatongo bobo ntibanyugwa bakibutsa ibyo bagiye barashikiriza mu nama zagiye zibahuriza hamwe ziga kuri ico kibazo bakabifundika bitakozwe bakabona ko ahubwo iryo shirahamwe ryoja hamwe n'ubuyobozi bwa komine Muha ikukira ako gace kugira ngo bashikane ico kibazo kubegwa bose n'ico kibazo.
Umutegetsi nibare afara ubutaka nayitwara wenyine afite abandi bakorana none abarengeye komiseri jenerali akatika cyarapfa
hamwe hoguma impari hagati ya entreprise en charge de travaux niyi oguba bene abatongo batuzaba dushyikiye ashikira numva tubishyigaje n'indi myaka nk'iyo tuma
munamberuka mwari mwatubwiye yuko amapasiteri mushaka kuyadushyikiriza hanyuma ibikorwa bigaca bibandanya mugabo umubesi azi pasiteri yiwahiriye none ubunye habuze iki kugira ngo muzidushyikirize uno munsi mudushyikirize urwo rutonde abibona bibonemo abashobora kurekera ngo barekere makiritare ibindi
Saidi Juma arongoye iryo shirahamwe arahumuriza abo banyagihugu amenyesha ko agiye gukorana na musitaniyeri wa komine Muha kugira ngo bageze ico kibazo kuba bakurira
bavuganye na musitaniyeri tugeza kuja hamwe bafashanya tugasaba umubonano komiseri jenerali aho twimye tuzoheza dushike umushikiranganji.
Abo banyagihugu barenga 2000 bafise amatongo muri ico gice baba basangwa canke bahaguze bemerewe guhabwa ibice 52% by'ibibanza byabo nayo ibice bingana na 48% bigatwara leta ari nabyo bizokubakwamwo ubwo buraro bw'abanyagihugu bwiza. Umugambi wo gutunganya uburaro bw'abanyagihugu bwiza muri site ya Nkenga zone Kanyosha komine Muha mu gisagara ca Bujumbura watanguye kurangurwa kuva mu mwaka wa 2008 munyuma ibikorwa byawo bija birarangurwa buhoro buhoro bitumwe n'ingorane zitandukanye zirimo guhindura indongozi haba mu gisata kijejwe kubaka uburaro n'ahandi nk'uko bivugwa n'ubuyobozi bw'ishirahamwe ry'abafitiye amatongo muri Nkenga. Kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika Devote Ndayisenga arongoye komine Muha n'abamenyesha ko bafandikanije n'ishirahamwe ry'abo banyagihugu bagiye kuraba ingene botorera umuti ico kibazo mu gihe ca vuba. Serive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Iwanyu mu ntara tuyikomereze mu Rwanda aho leta isaba abanyarwanda bakiri mu mitwe yitwaje intwari irwanira mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutaha mu gihugu. Ejo kuwa kane bahoze ari abarwanyi 92 basubijwe mu buzima busanzwe nyuma y'amahugurwa mu kigo cya Mutobo. Gloria Tuyishime.
n'umuhango wari ugamije gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro iba mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo wabereye mu kigo cy'ingando cya Mutobo mu karere ka Musanze bahoze mu mitwe itandukanye irimo FLN, CNLD, FDLR n'indi. Uyu muhango wari witabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo inzego z'umutekano, abayobozi mu ntara y'Amajyaruguru, abayobozi mu nzego z'ibanze mu turere dutandukanye tw'igihugu n'abandi. Waranzwe n'ubuhamya bw'abahoze bari mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu mashyamba ya Congo, ibihangano by'abahoze muri iyi mitwe imbwirwaruhame n'indi. Nizane Anne-Marie ni umudamu wari ufite ipeti rya Sergent umutwe wa FDLR ukorera amashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo urwanya u Rwanda. Yagiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda, nyuma aza gufatwa n'umutwe wa MA 23. Yadusangije ubuzima yarabayemo, avuga ko bwari bushaririye
kwirwaga twirukwa turwana. Ubwo kurya byari bigoranye, ukuntu kurya ibyo abantu bahingaga by'abakongomani, ntabwo se twabonaga umwanya wo guhinga, ntitwabonaga umwanya wo gucuruza. Ibyo byaje nyuma.
Uyu mudamu uri mu kigero cy'imyaka 45 nanone yatubwiye impamvu zatuma agatiyumvamo kugaruka mu Rwanda.
Nanone nkagaruka ku kintu kimwe cyo kuba nariyumvagamo ko kuza mu Rwanda nta bindimo. Impamvu ya mbere bavuga ko u Rwanda rufitwe n'umwanzi tashobora kubana nawe. Impamvu ya kabiri nuko nta famiye nagiraga mu Rwanda.
Colonel Nizeyimana Mariko aherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika Paul Kagame hamwe n'abarimo Paul Rusesabagina mu kwa gatatu uyu mwaka kubera ibyaha by'iterabwoba yari yarahamijwe mu mutwe wa FLN. Nubwo yari mu bakomeye, ubuzima bwo kwishyanga ntibwari bumworoheye.
Ubuzima bwo hanze y'igihugu nyine ntabwo bumeze neza kuko umuntu yifuza kubaho urwago ejo dushobora gupfa ejo tutapfa ejo ugapfa, mbese umuntu uba uhangayitse.
Bahoze mu mitwe yitwaje intwaro mu mashyamba ya Congo bose bahuriza ku kuba barumvaga ko igihe kizagera bagafata ubutegetsi bw'u Rwanda. Bavuga ko bagiye kubona babona intambara barwana itazarangira, bamwe bagahitamo kugaruka. Ijwi rya Amerika yongeye kuganiriza umwe mu bahawe imbabazi na Perezida mu mezi atandatu ashize, Saverine Mukashyaka w'imyaka 60 yari yarakatiwe imyaka 20 azira gukora n'umutwe yitwaje intwaro wa FDLR.
Fashwe 2014 nyine bandega ko nkorana n'imitwe iterabwoba byari bikomeye kuri jyewe, byananteye n'ingaruka nyinshi. Hari indwara narwaye ntagombaga kuba mfite kubera umubabaro n'agahinda nari mfite. Abo bose bakeneye kugambana iki gihugu nta n'agahenge nabaha, uwo nashobora kumenya namujya inama nkamwegera, nabona afite amashagaga yo kugira ngo hangirike byinshi birenze ibyo twavuyemo, nkaba nagera gute, nkaba nabitangira amakuru ku gihe.
Icyakora bahoze ari abasirikare bemeza kwakira urugendo ukumvisha abakiri mu mashyamba gutaha. Aha niho umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro Nyirahabineza Valerie abahamagarira gutaha mu Rwanda kuko ari igihugu gitekanye.
Nubwo mwakomeza gukora wa mukoro twabahaye wo gukangurira abasigaye mu mashyamba kurambika intwaro hasi bagataha, twese tugafatanya kubaka igihugu cyacu. Naho muri mu miryango yanyu tuzakomeza kujya tuza kureba uko muri kumenyera uwo mukoro tuwubahe.
Muri uyu muhango kandi hatanzwe ibikoresho ku banyeshuri barangije imyuga irimo ubudozi, ubuhinzi ndetse no gusuka imisatsi bahoze muri imitwe yitwaje intwaro. Madamu Valerie yabasabye kubibyaza umusaruro.
Icyo tubasaba ni uko bakoresha ibi bikoresho ndetse bakabikoresha icyo byagenewe. Niba ahawe ibikoresho by'ubuhinzi nagenda ahinge, niba ahawe ibikoresho byo gusudira nagenda asudire, niba ahawe ibikoresho by'ubukanishi nagenda akanike, ariko atagenda ngo abijugunye nduzi ko ari nko kubijugunya ku mafaranga make akagenda akanywera surudumye. Ntabwo ari byo rwose, ntabwo tubyemera. Turashaka kugira ngo biteze imbere, bateze imiryango yabo imbere n'igihugu cyacu muri rusange.
Ikigo cy'ingando cya Mutobo cyatangiye kwakira abahoze ari abarwanyi mu mwaka wa 2001 kimaze kwakira asaga 12,000. Gloria Tushime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuyasoreze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakandida barindwi baharanira kuzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu ejo bakoze ikiganiro mpaka mu ruhame kabiri. Ubari imbere mu manota Donald Trump we nanone yanze kucyitabira. Thomas Kamilindi.
Aba bakandida ni Mike Pence wahoze ari vice perezida wa Repubulika ku butegetsi bwa president Donald Trump, Ron DeSantis, guverineri wa leta ya Florida iri mu majyepfo y'igihugu, Tim Scott, senateri wo ku rwego rw'igihugu ukomoka muri leta ya South Carolina mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, Nikki Haley umutegarugori umwe rukumbi mu bakandida yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye, mbere yaho yigeze kuba guverineri w'iyi leta ya South Carolina, umunyemari Vivek Ramaswamy umusore w'imyaka 38 y'amavuko, Chris Christie wigeze kuba guverineri wa leta ya New Jersey iri mu burasirazuba bw'igihugu, na Doug Burgum guverineri wa leta ya North Dakota mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu. Nibo bari bujuje ibyo ishyaka ryabo ry'abarepublikani ry'abasabaga birimo kugira byibura amanota 3% mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu, no kugira imari y'amatora igaragara pasarura mu baturage ku bushake bwabo. Umuherwe Donald Trump nawe ubyujuje yanze kujya mu kiganiro mpaka nk'uko yabikoze no ku kiganiro cya mbere cyabaye ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 8 gushize. Icyo gihe abahanganye nawe batinye kumunenga, ariko kuri uyu wa gatatu ho siko byagenze. Bityo bagitangira Guverineur Ron DeSantis ukurikira Trump ariko kure cyane mu bipimo by'amajwi yaravuze,
Donald Trump is missing in action. He should be on this stage tonight. He owes it to you to defend his record where they added 7.8 trillion to the debt.
Ati Donald Trump yarazimiye ku rugamba, yagombye kuba ari hano kugira ngo asobanure impamvu yagejeje igihugu cyacu ku madeni angana n'amadolari tiririyoni 7.8%. Naho Guverineur Chris Christie,
Donald, you're ducking these things, and let me tell you what's going to happen. You keep doing that, no one up here is going to call you Donald Trump anymore. We're going to call you Donald Duck.
Ati Donald, uhora ukwepa izi mpaka, none reka nkubwire ibizakurikiraho. Nukomeza gutyo, nta n'umwe uri hano uzongera kukwita Donald Trump, ahubwo tuzajya tukwita Donald Wimbata, bishatse kuvuga ko Donald Trump ari umunyabwoba utinya impaka ahubwo agahitamo kuzikwepa. Trump avuga ko ntacyo yaba agiye gushaka muri izi mpaka kubera ko ari imbere kure cyane mu bipimo by'amajwi ku rwego rw'igihugu. Ibya nyuma ikigo cyitwa Real Clear Politics giherutse gutangaza byerekana ko afite amajwi 53% arusha 41% yose Guverineur DeSantis umugwa mu ntege. Abandi bose nabo bari inyuma kure. Byatumye DeSantis avuga,
polls don't elect presidents, voters elect presidents.
Ati si ibipimo bitora abaperezida, abaturage nibo batora abaperezida. Muri rusange aba bakandida birinze kuvuga ku manza mpanabyaha enye ziri hejuru ya Trump aregwamo ibyaha byo gushaka kwiba amajwi mu matora yo mu 2020 no gutunga amabanga y'igihugu atabifitiye uburenganzira bwemewe n'amategeko. Chris Christie niwe wenyine wazikomojeho nabwo gato cyane, naho ubundi bateranya amagambo hagati yabo karahava. Ikiganiro mpaka cyo kuri wa gatatu kibaye hasigaye amezi 3 n'igice kugira ngo amatora y'amajonjora atangire ku itariki ya 15 y'ukwa mbere 2024 imbere mu ishyaka ry'abarepublikani. Aya majonjora niyo azavamo kandida umwe rukumbi uzahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwa 11 umwaka utaha. Aya majonjora azakomeza mu gihe Trump azababurana imanza ze hano i Washington DC guhera ku itariki ya 4 y'ukwa gatatu 2024, i New York kuri 25 y'ukwa gatatu 2024, i Miami muri Florida ku ya 20 y'ukwa gatanu 2024, ni Fulton muri leta ya Georgia hano hariko umucamanza ntaragena itariki y'urubanza.
Inshuti muduteze amatwi, amakuru twabagezagaho muri uyu mwanya naha tuyasoreje, mbibutse ko mushobora kuyasanga kuri w3 radio yacu voa.com cyangwa ku mbuga mpuzambaga zacu zose kuri voa radio yacu. Bashimiye kuba mwaduteze amatwi. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti banywanyi, ni mujye no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu, naho murahasanga ibiganiro n'amakuru byose tuba twabateguriye. Mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki, mugireho ikindi nziza rero, murakarama.